Turashimira ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu aha i Washington DC, muzindukanye na jewe Diane Nininahazwe ngiye kurongora ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu. Turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Musangwe ikaze rero. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru tuyahere mu Rwanda, aho umugwizatunga François Xavier Mironko yaraye atsinzwe mu rubanza yari yaritwariyemo leta y'u Rwanda. Yayirega kutamwishura amafaranga y'ibikoresho vya gisirikare yahaye leta yategeka u Rwanda mu myaka y'1993 n'1994. Urubanza rwaciwe na sentare y'umuryango y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Eric Bagirubusa arabandanye.
Ntabwo kurunaka bw'ibikoresho bya gisirikare bivugwa mu mazina yabyo mu cyemezo cy'umucamanza ko umunyenganda w'umunyarwanda bwana Francisco Saveri Mironko yaba yaraguriye leta y'u Rwanda hagati y'umwaka w'1993 n'1994 mu isoko yari yahawe. Ni isoko yahawe na leta yariho icyo gihe ryo kugura ibyo bikoresho nk'uko byumvikana mu nyandiko ikubiyeho icarubanza rya none. Umunyenganda Mironko byumvikana ko yareze leta y'u Rwanda ayishinja kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yari yaguze ibyo bikoresho. Kugeza ubu urubanza rwaburanishwaga n'urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni nyuma yaho inkiko z'u Rwanda zanzuraga ko Mironko atsinzwe no kugera ku rwego rw'umuvunyi rukanzura ko nta burenganzira bwo gusubirishamo urubanza rwe. Icyemezo cyasomewe mu cyumba cy'urukiko rukuru i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa gatanu mu mirimo urukiko rurimo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yari ihagarariwe n'umunyamategeko Nicolas Ntarugera, naho umunyenganda Mironko we yarahagarariwe n'umunyamategeko w'umunyakenyakazi Claire Kituyi. Ikibazo cya Mironko na leta y'u Rwanda kimaze imyaka irenga 30. Kuva mu mwaka w'2018 nibwo Mironko yaregeye uru rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ashinja leta y'u Rwanda kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yo kuva mu 1993 n'1994 ahari ku butegetsi bw'uwari perezida Juvenal Habyarimana. Nk'uko byasomwe mu rukiko, umucamanza avuga ko Mironko asobanura ko yahawe isoko ryo kugurira leta ibikoresho bitandukanye bya gisirikare, ariko ko kubera ko byihutirwaga kandi bisaba ibanga rikomeye mu bihe bidasanzwe, ngo iryo soko ryumvikanyweho hagati ya Mironko na leta mu cyiswe mutual agreement mu rurimi rw'Icyongereza. Avuga ko hari bimwe yishyuwe muri iryo soko byarimo kompanyi ebyiri ze zo muri Luxembourg n'Ububirigi, ariko hagasigara amafaranga angana na miliyoni 7,100,000 z'amabirigi. Ugenekereje ni ukuvuga saga miliyari 10 mu mafaranga y'amanyarwanda. Nk'uko biboneka mu mpapuro zigize kopi y'urubanza, ni isoko ryari rifite agaciro ka miliyoni zisaga 110,000,000 mu mafaranga y'amabirigi. Mu kujyana leta y'u Rwanda muri uru rukiko, Mironko yasabaga ko rwemeza ko leta yishe amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga cyashyizeho umukono. Yavugaga ko u Rwanda rwamurenganije asaba ko yarenganurwa agahabwa ubutabera buboneye. Uru rukiko rukavuga ko Mironko atagaragaje igihe yatangiriye gushyira mu bikorwa ibyari bikubiye muri ayo masezerano. Ni mu gihe abahagarariye leta y'u Rwanda muri uru rubanza bakomezaga kugaragaza ko harimo ibyuho, kuko Mironko yatsinzwe mu nkiko zo mu gihugu imbere agahitamo gukomeza gushora leta mu manza. Abacamanza basimburanaga mu gusoma imyanzuro y'icyemezo cy'urukiko bakunze kwisunga ibyemezo ku zindi manza zaciwe n'uru rukiko ubwarwo n'izindi zaciwe mu zindi nkiko zifitanye isano n'ikiburanwa hagati y'umunyenganda Mironko na leta y'u Rwanda. Rwanzuye ko leta y'u Rwanda itanze guha Mironko ubutabera buboneye nk'uko abivuga mu kirego yarushyikirije. Rwanzuye ko Mironko atsinzwe kuko yatanze ikirego cye mu gihe kidateganijwe n'amategeko. Nta mubare wa nyawo w'amafaranga uzwi uyu munyenganda agomba kwishyura uruhande rwa mutsinzi. Gusa urukiko rwamutegetse kwishyura ibyagenze ku rubanza byose, haba ku rwego rwa mbere ndetse no ku rwego rw'ubujurire. Ukuri k'umucamanza Nestor Kayobera w'Umurundi yabisobanuye mu cyemezo cye.
Icyemezo cyacu kuri ubu bujurire ni iki gikurikira. Icya mbere, ubujurire bwarakiriwe kandi uwajuriye aratsinzwe. Icya kabiri, uwareze agomba kwirengera ikiguzi cy'ubujurire n'ikiguzi cy'urubanza rwabanje. Nuko bitegetswe, byanditswe, binashyirwaho umukono hano i Kigali ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025.
Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda rwashimishijwe n'ibikubiye mu cyemezo cy'urubanza. Uyu ni Maître Nicolas Ntarugera uyihagarariye. Uyu asobanura ko kimwe mu byatsinze mironko ari uko yabanje gusiragira mu zindi nkiko z'imbere mu gihugu aho guhita yitura urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nk'uko amategeko arushyiraho abiteganya. Yasobanuye ko mu kugena umubare w'indishyi zaciwe mironko byasaba kubanza kubitangira ikindi kirego ku ruhande hakagaragazwa buri kimwe mu buryo bwimbitse. Mu bihe bitandukanye Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona uruhande rw'umunyenganda mironko ngo rugire icyo rudutangariza ku cyemezo cy'urukiko n'icyo ruteganya gukoraho. Mu gihe byadukundira bagize icyo batangaza twazakibagezaho mu biganiro byacu mu minsi iri imbere. Bwana Francisco Saveri Mironko w'imyaka 78 y'amavuko n'umunyarwanda ukomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'igihugu. Yamamaye cyane ko ari umunyarwanda nk'umwe rukumbi wa mbere wagejeje uruganda ku butaka bw'u Rwanda ahagana mu mwaka w'1970. Bagiruse Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika duce tuza ngaha muri Amerika. President Donald Trump yaraye abonanye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri presidence ya Amerika. Ibihago vyabo vyashimikiye ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Inkuru twaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Uguterana amajambo akomeye niko kwaranze inama yabereye mu ngoro kwa Perezida wa Amerika kuri uyu wa gatanu hagati ya Perezida Donald Trump na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ayo majambo yatumye haba amakenga ku vyerekeye imfashanyo ya Amerika kuri ico gihugu muri kazoza. Mu kwagiriza Perezida Zelensky ko aterekanye ko ashima ibihagije imfashanyo ya Amerika yahaye igihugu ciwe, Perezida Trump n'icegera ciwe JD Vance baradugije amajwi igihe c'iyo nama bagiriza Zelensky ko ari intambamyi y'amasezerano y'amahoro. Perezida Trump yagize ati:
"Ntihagaze neza muri iki gihe uriko ukina n'ibishobora kuvamwo ingwano ya gatatu isi yose."
Perezida Trump yavuze ko Zelensky adasa n'umuntu ashima. Muri iyo nama icegera cya Perezida Trump, JD Vance nawe nyene yaragirije Zelensky ko atariko aha icubahiro abanyamerika bamwakiye. Vance yabajije Perezida Zelensky niba yoba yarigeze ashima na rimwe. Ku ruhande rwiwe, Perezida Zelensky yavuze bikwikira ku vyerekeye Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin.
Yararenze ku masezerano y'agahengwe yarishe abantu bacu, ntiyarekuye imbohe nk'uko twari twavyumvikanye. JD, imigendanire uriko uravuga niyi?
Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kubona umukuru w'igihugu kiri mu ngwano yifatirwa mu gahanga n'abamwakiye ari ibintu bitari bwibonekeze mu mateka yo mu bihe bya vuba y'abaperezida ba Amerika. Guterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwamaze iminota 10 mu biro vy'ingoro ya Perezida vyerekanye kutumvikana gukomeye hagati y'abo bategetsi bombi imbere y'abamenyeshamakuru bariko bafata amajwi n'amasanamu. Perezida Trump yabwiye Zelensky ibikurikira:
"Ufise guhitamwo kugirana amasezerano natwe canke ukisanga uri wenyene, urugamba uzorwana wenyene. Sinibaza ko azoba ari urugamba rworoshe na gato kuri wewe."
Uguterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwatumye haba impungenge zikomeye ku vyerekeye gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ntambara muri Ukraine. Ateye impungenge zikomeye nshasha kandi ku mugabane w'Uburaya aho abategetsi baho bamaze indwi zitari nke bagabisha Perezida Trump ku nyifato ya Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin muri kahise n'imigambi ashobora kuba afise muri kazoza. Inyuma y'uko abonanye na Perezida Zelensky, Perezida Trump mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social yanditse ko Zelensky ashobora kuzogaruka mu biro vyiwe igihe azoba yiteguriye amahoro. Yatangaje ko we na Zelensky bagiranye ibiganiro ngirakamaro mu biro vyiwe. Perezida Trump yavuze ko yasanze Perezida Zelensky atiteguriye amahoro. Yongeye yasigura ko Zelensky atubashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatiye ku kugene yifashe mu biro vya Perezida.
Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Tugiye kubandaniriza rero ku kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisa
risanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza hindwi gushikiza hindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibisasu bibiri byahitanye abantu 11 abandi barenga 65 barakomereka batandatu muri bo bakomeretse bikabije nyuma y'inama yari yakoreshejwe n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu mugi wa Bukavu kuri wa Kaneje mu Kankunshi
aba mingi kwa kulikuwa ba espio hapa kulikuwa watu wa mingi tunasherehe watu tunashangilia watu wanakufa hapa barengia hapa itu kutoka tu president kutoka kuenda na ndio watu yeni nini watu
baba amashusho na mafoto yagaragaye kumbaga nkoranyambaga yerekanaga imbaga y'abantu bari muri iyo nama ibukavu bahunga bahiye ubwoba n'abantu buzuye amaraso baryamye hasi abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba wa 23 baganiraga n'abaturage ubwo ibisasu bibiri byaturikaga Mu bayobozi b'inyeshyamba bari bahari harimo Colonel Inanga umuyobozi w'ihuriro ry'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Fleuve Congo AFC 23 irimo ababyone bavuga ko ibyo byabaye akanya gato Nanga amaze kuvuga ijambo Nanga yavuze ko nta murwanya wa 23 uhakomerekeye mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'ibintu ntaramakuru by'Abongereza Reuters Nanga yegetse icyo gitero kuri perezida wa Congo Felix Tshisekedi avuga ko ari we wategetse ko kiba nta bindi yakivuzeho cyangwa ngo yemeze iby'uko cyakozwe na leta ya Kongo. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yababajwe no kumenya amakuru y'urupfu rw'abenegihugu benshi nyuma y'ibyo bisasu byaturikiye ku kibuga cy'ubwigenge cy'Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko yifatanije n'ababuriye ababo muri icyo gitero yoherereza iyo miryango ubutumwa bwo kwifatanya nabo mu kababaro. Perezida Tshisekedi yamaganye byimazeyo icyo gitero gise ikiterabwoba yavuze ko cyakozwe n'ingabo z'amahanga zitemewe ku butaka bwa Kongo. Bukavu iri mu mijyi minini irimo na Goma 23 yigaruriye mu gihe cy'ibyumweru bitatu bishize.
Umwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu ni Dr Bosse Ruberwa n'umuganga kuri Centre Hospitalier ya Istem Ibukavu avuga ko igisasu cyamukomerekeje yakibonye bagitera kikiri mu isashi ya plastiki y'umukara arwariye mu bitaro bikuru byo mu mujyi wa Bukavu Hôpital Général de Bukavu maze kuvugana nawe
nanjye gutaha yerekeje ijisho kuri eskari yafashe kwatera grenade nke nka zibiri imwe nabonye isimbuka mu isashe y'umukara iya kabiri sinayibonye naje kwisanga ndakomeretse ndyamye hano
iyo grenade wabonye yasimbutse mu isashe y'umukara waba warabonye uwayiteye
oya hari hariyo angoma y'abantu benshi ku buryo ndarekeje uwayiteye
wowe ukangutse wasanze wakomeretse ku buryo bungana iki wakomeretse he
nasanze nakomeretse mu kibero byari bigishushe mbitanirukanijira mu modoka ya DG nari itori nkomere atabanza na kuri hôpital provincial n'ahandi mvuye muri salle d'opération
mbere yuko mujya muri mitingi hari amakuru mwari mwigeze mwumva yuko kujyayo bidakwiye abantu wenda babashishikariza kuguma mu rugo babwira bati umutekano wanyu ntabwo uza kubahirizwa hari ikintu mwumvaga cyashoboraga kubabuza kujyayo cyangwa se mwagiyeyo mwumva hatekanye
twagiye twumva hatekanye naho amakuru y'amarezo sosiyo umuntu aja kuri rezo sosiyo akavuga abyo uyu mugende wenda bitewe n'uko adashyigikiye ubutegetsi buhari ariko nta makuru abisire ari gutuma tutagenda
ariko se iruhande rwawe hari abandi wabonaga nabo bakomeretse
bariho benshi cyane bari bakomeretse ku buryo nta bintu bari ariko icyo nzira ni uko twagiye turi benshi twisanze muri hôpital provincial général muri urgence huzuye cyane ubwo bashiraga n'abantu batatu igitanda
kimwe none ubu ngubu uko bimeze muri kino gitondo wowe uvuye muri salle d'opération bongeye kukwitaho n'abandi nabo bakomeje kuvurwa uko bisanzwe
yego twazindutse tuja muri salle d'opération ariko bafata abangahe nyine bitewe n'uko uremere cyangwa se gukomereka bingana cyangwa se bibesha ariko nyine barashaka bafata abandi kugeza igihe nyine babageraho bose.
Ugereranije urabona nk'abantu baraho ngaho bakomeretse bangana iki? Urabona ni nk'abangahe?
Benshi cyane ku buryo numvaga bavuga ko kuri uyu munsi hari hari urutonde rurenga abantu 70 bari kuri porogaramu operatoire kandi nijoro naho babaza abandi 12 ubwo urumva ko ari benshi cyane.
Dr. Bose Ruberwa, ukomeze wihangane urwarubukira, wakoze cyane gufata kano kanya ukaganira n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaturage bo mu mujyi wa Goma baravuga ko bafite ikibazo gikomeye cyo kubikuza amafaranga yabo bafite mu mabanki cyangwa ku byuma babikurizaho. Ikibazo ngo nuko amabanki agifunze kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi. Ikindi kibazo kigoye abatuye Goma n'ubusahuzi bwibasiye amaduka. Tim Harris Ishimwe.
Intambara yongeye kwaduka muri 2021 ubwo mama 2023 yuburaga intwaro niyo kugeza ubu ifatwa nk'imaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi kandi niyo yatumye u Rwanda nk'igihugu rushyirwaho igitutu n'amahanga cyo kuvana ingabo zarwo muri Kongo aho rushinjwa gufasha umutwe wa mama 2023. Ubu ibihugu bitandukanye byatangiye gufatira u Rwanda ibihano kandi kugeza ubu ntabwo ruravuga rweruye ko rufite ingabo muri Kongo. Mu bihugu byafatiye u Rwanda ibihano harimo Ubwongereza na Amerika bisanzwe ari ibihugu bicudite n'u Rwanda. Ubwongereza buvuga ko bishoboka ko u Rwanda rushobora kuba ruhangayikishijwe n'umutekano warwo ariko iki kibazo kidashobora gukemuka mu nzira y'ingufu za gisirikare. Aha Igoma umujyi wigaruriwe na mama 2023 umutwe urwanya leta ya Kongo abahatuye baravuga ko hari ikibazo cy'amabanki agifunze nubwo ubu hari ituze ibyo abaturage bavuga ko bibahangayikishije. Uyu ni Eveline Mbatswa ukora akazi ko kuvunja amafaranga.
Baramutse bakurungikiye amafaranga kuri Western Union bizokugora cyane kuyaronga. Naho uzuje ahantu hatandukanye hirya no hino mu gisagara ntawe izoronka. Erega nta hantu na hamwe hariho kubikuza amafaranga. Ikibazo kibandanya kuba ingorabahizi ku buryo ubu tubwirizwa kuja mu Rwanda kugira ngo turonke amafaranga. Igoma biragoye cyane kubera amabanki yugaye.
Igoma vraiment birakuwa difficile cyane zuya banki nafungiwa.
Abatuye Igoma bavuga ko amabanki adafunguye vuba hakaduka icyorezo cy'inzara cyaba gifitanye isano n'intambara yatumye amabanki afunga kugeza aho abantu bahembwe n'imishahara yabo ariko bakananirwa kubona aho babikuriza amafaranga yabo. Ikibazo kiyongera ku ibura ry'amafaranga n'ubusahuzi n'ibura ry'akazi. Ibi birasobanurwa na Jacques Ndiyanabo utwara abagenzi kuri moto.
Shida inapatikana leo ni shida ya
ikibazo cy'ibura ry'amafaranga kirakomeye. Tutiriwe tuvuga ko abacuruzi benshi bagiye basahurwa mu maduka yabo, abakozi benshi ubu nta kazi bafite kandi n'amabanki arafunze. Abagombaga gufata inguzanyo z'amabanki kugira ngo basubukure imirimo ubu nta kintu gishobora gukora.
Kuri iki kibazo cy'ibura ry'amafaranga mu mujyi wa Goma, hari abavuga ko ibihugu bituranye ari byo bibyungukiramo.
Ibihugu duturanye birungukira cyane ku kuba banki zifunze kandi ni ukubera kutita ku bintu kwa leta yacu. Kubera ko ubu uyu munsi abafite amakarita ya banki mu bwoko bwa visa nibo wenda bashobora kubona amafaranga mu bihugu bituranye, urugero mu Rwanda cyangwa muri Uganda.
Ubwo Ubwongereza bwatangazaga ibihano ku Rwanda, impuguke za ONU zashimangiye ko ari byo koko u Rwanda rufasha mama 2023. Kongo ariko nayo ku rundi ruhande ifite ubufasha ihabwa n'ibihugu birimo u Burundi, kuri ubu bufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa leta ya Kinshasa, aho buherutse kohereza izindi ngabo muri Kongo mu majyaruguru ya Uvira kugira ngo zikumire mama 2023 ntikomeze gutera imbere, aho noneho yaba iri gusatira cyane umupaka w'u Burundi. Kugeza ubu abarwanyi ba mama 23 bari hafi y'umujyi muto wa Kamanyora ahari ibirometero nka 75 uvuye Uvira. Kugeza ubu kandi aha haracyatekanye, ariko abahatuye bo bahorana ubwoba bw'uko hari icyaba isaha iyo ari yo yose. Ministre w'intebe wa Congo Judith Sumirwa Tuluka kuri uyu wa mbere yatangaje ko abantu babarirwa mu 70,000 aribo bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere. Umuryango wa Yase hamwe n'uwa Sadek byarateranye muri ibi byumweru bice bishize bisaba ko habaho agahenge k'intambara, ndetse bavuga ko wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, wahoze ari ministre w'intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo baba abahuza bashya muri iki kibazo. Mu gihe aba bahoze ari abategetsi b'ibihugu bahawe inshingano z'ubuhuza, umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan ari Kinshasa muri Congo yabwiye abanyamakuru ko bahangayikishijwe n'uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Congo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Urubuga rw'abari n'abategarugori mu Burundi, abagore bavuye mu byabo mu ntara ya Bujumbura na Rumonge kubera ihindagurika ry'ibihe barasaba leta kubabonera aho batura hakwiye. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, mwagizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Mwana wawe ariko arumva ivyo muri ko namurakora ni yaje yo usanga umugabo atange kujya hanze ko niyo kuyangara ikira minsi ugume umubwira ngo abana cyabizana ikibazo kashibizana mu bano mubi mu nzu hagati umugore n'umugabo.
Aba ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika habashitse muri site Gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigire c'abayigize. Kubyerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema, hari abafisi zipima imetero kwadarato zitatu, abandi zisununuye gato ku buryo hovamo ibyumba by'uburaro bw'abana n'ababyeyi. Ibyo byumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati, iryo naryo uri nyuma yaryo ushobora kubona ibyo byitwa ko rikingiriye, ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramari kibazo.
Urabona uga n'umugore ntimushobora gukora amabanga y'abubatse na kari karabona ivyo muri kumarakora cyangwa umwana wawe ariko arumva ivyo muri kumarakora ni yaje yo usanga umugabo atange kujya hanze ko niyo kuyangara ikira minsi ugume umubwira ngo abana cyabizana ikibazo kashibizana mu bano mubi mu nzu hagati umugore n'umugabo.
Abo bakanyura abona ntibiborohera ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva none wumva baryama gute barakwiye uburaro bukwiye yerege umubiri uragoye araraba kugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye.
Aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubukene bw'uburaro. Umwe mu bimuwe bakugwa muri site Gisagara ininahazwe ninete, umukenyezi akiri muto w'abana batatu avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango.
Nushobora kumuha iminsi ibiri itatu ngo akwihanganire niyamo rero mbacatangura kukwimirasi ngo yewe wowe kuransabirasi oje ivyo ndagusaba ukabinyima umubano ucutangura guba nabi umugore na ucujyahe kuri twebwe rero tutarana ronka n'ukuntu tutangura kurondera cyabitugora.
Ibyo biruko mu gihe atamikoro bafise kukata amatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babujijwe kuyasubiramwo. Manirama Jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze kukubura ikibanza cabwo
kubera ahantu ari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zafite no zitembera nyene hagutse ukazosanga zanapfuye ushobora kuzishyira ngaho impande y'umuriro aho wazubakiye wa muriro ukazimera nabi nshaka kugira ngo ingorane nk'akaro nk'urya mu mavu yaha yararanguye inkoko kwa gatatu aranguye inkoko zitanu ushaka wa gatatu nk'ubu hamaze gufata zibiri kubera zitisanzura aho zirara.
muri rusanga abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye kuhindagurika ry'ibihe kuruta abagabo bivugwa na Renelde Masunzu arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi igishinze gukingira ibidukikije mu Burundi AFEB mu mfunyapfunyo
umukenyezi ajejwe ibyo byose bizana gufasha umuryango nshaka kuvuga ko ari warima habaye uruzuba cyangwa umwuzurira w'inzuzi urumva homberamo habaye ibyo by'imyuzurira turabye nka Tanganyika nyene vyagenze murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe ibyo byose bituma umukenyezi agwa kutwana twiwe akaburanisha abagaburira
kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa kane kumwaka uheze bavuganye n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwane ko ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubirabegeranirije ku mashure y'imyuga yo mu Gitaza inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi atatu yo gukota amazu kubyerekeye imibereho yabo nyezina abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro muri kino gihe batagiraho barima basigura kwa tamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imijyango yabo Capitoline Nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba Gabaniro akaba yari mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba
ntituriyunga twabiretse uko kubera twaraziganya tugiye gusoroma imyimba tukashora amateke umuceri tukimbura tukavuga ati tugende kuziganya twa shoyo umuceri ntawo tukura tushora nuko nyine twarabihagaritse
abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije ibyo biruko mugihe aba bakenyezi bavuga ko ingorane zo kubura uburaro ari nyinshi
bakoze Thierry Vendaye shimiye ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahondo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi kwa nyokorome uhere kwa na nyoko umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cya mbere cy'ibiganiro byari biremeshejwe kandi biyobowe na Jewe Diane Ninahazwe ningaha tubaye turakibangirira nshimire Nadia Taha yegeranije amajwi yacu ku izina ry'abagenzi bacu bose rero duce tubikebanura tubifuriza kubandanya mumererwa neza mu byo murimo byose tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki Amerika yatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu ma video mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika
It's an MP record Dr. Mash production Holy seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya konse byinshi Agasaro kaburaga Kaboneke benshi
bonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara